Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, turi kumwe hano muri studio Indwi I Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uno munsi ni tariki 18 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2016. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Muri iki gihe haravugwa inzara n'amapfa avuye ku ruzuba rwinshi mu bice bitandukanye by'ibihugu cy'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Mbega umuvyeyi cane cane umukenyezi mwirimizi asanzwe yizeye kugaburira abana n'umuryango wiwe bivuye mu mwimbu wiwe yokora iki? Ni mu kanya gato mu kiganiro muri Sanga co kuruno wa gatanu, aho twiheza ubuzima bw'umukenyezi nico umufasha mu buzima bwa misi yose. Mugume ku maradio yanyu
muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 FM Kigali, cyangwa kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3 FM. Ubu ni wa mwanya rero kiganiro muri Sanga. Muri iki gihe ihindagurika ry'ibihe ririko rirazana uruzuba rwinshi rutuma ta mwimbu ukwiye uboneka, inzara ikanatuma bamwe bamwe bahunga intara babamwo, haba ku banyagihugu bo mu Burundi canke mu Rwanda. Mu kiganiro muri Sanga cejo twarihweje ico kibazo muri rusange, uko ihindagurika ry'ibihe ririko riratera ibibazo muri izo ntara. Uno munsi rero twifuje tugiye kwihweza icokogwa mu kugwanya ayo mapfa n'inzara mu miryango. Ku munsi wa gatatu dushimika ku buzima bw'umukenyezi, umukenyezi mwirimizi. Uno munsi niyo tugiye kwihweza ingene yofasha umuryango wiwe. Twatumiye umushingantahe Clement Ndikumasabo, umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho no guhimiriza abarimyi n'aborozi kubijanye n'ubuhinga mu by'uburimyi n'ubworozi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Atubwire bimwe mu byo umukenyezi mwirimizi yo kwijukira gukora, harimo gutunganya uturima two mu kigo two mu gikoni, nako kugira ashobore kuronka imfungurwa z'umuryango wiwe mu gihe arindiriye inyimbu ziva mu mirima yiwe. Kazi rero mwese muduteze amatwi, mushikirize ibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo. Mushobora kuduhamagara kuri telefone yacu ya WhatsApp, tukabahamagara nimero ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramwo 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Reka twakire umutumire wacu dutangure ikiganiro. Mushinga nahe Clement Ndikumasabo, ndabahe kaze mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi.
Murakoze cyane.
Yego. Mushinga nahe Ndikumasabo, akarima ko mu gikoni mwotubwira muri make, cyane cyane nk'umukenyezi mwirimizi yokenera nk'ikibanza kingana gite, twotunganywa gate muri rusangi ku muntu yiyumvira kugakora ako karima ko mu gikoni ariko atazaho guhera yohera?
Ego murakoze cyane, nagira mbanze naje mba nifata kanya mbanze ndamutse abari kubatumbiriza bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Nongere kandi nubwo ndabaramutse mu gihe kano kanya kugira ngo tuganire cyane cyane kujyanye na karima k'igikoni. Uko rero mubivuze akarima k'igikoni nubwo ko ari ikintu gikomeye cyane ku mukenyezi mwirimizi. Rero umuntu ashobora kwibaza ati mbega none akarima k'igikoni kameze gute, akarima k'igikoni kabisa kamara kahe. Rero mu nkunde ngo mbanze nshikiriza ariko batwumviriza ibijyanye n'akarima k'igikoni mbanda basigaye ubwa mbere na mbere nge n'akarima k'igikoni kameze.
Ego
akarima k'igikoni muranyumva?
Ego
akarima k'igikoni nuko nakarima mu bisanzwe karimamo imboga. Aho karima rero kaba hafi y'umuhana, hafi wanashaka yaho y'igikoni. Hamarera ko karima rero baraheza bakakarimamo imboga zitandukanye kuko izo mboga rero ziheza zigafasha mu muryango. Hanyuma umukenyezi rero mwirimizi biramufasha cyane kuko ngira ngo murazi yuko mwakindi cy'u Burundi abakenyezi birimizi bafite uruhare rukomeye cyane mu bijyanye n'iby'uburimi n'ubworozi. Dufatiye nko kuri by'akarima k'igikoni naho nyine harimo icyo navuga gikomeye cyane kuko umukenyezi mwirimizi nawe nyine birakina yuko nawe nyatumenya neza ako karima k'igikoni. Hanyuma akamaro rero navuga ku bijyanye n'akarima k'igikoni nuko bwa mbere na mbere akarima k'igikoni karadufasha mu bijyanye no gufungura umuryango. Hanyuma nk'uko akarima k'igikoni kubera ko namaze kubabwira yuko harimo ko imboga zitandukanye, nagira naho nyine babwire imboga zimwe imboga zishobora kurimwa kwa akarima k'igikoni. Ahantu babwira ibijyanye n'imboga ziribwa imizi cyangwa amagoma, ahantu bakareba ibijyanye n'ikaroti, ibijyanye n'ibitunguru by'amagoma. Hanyuma ubundi bwoko bw'imboga zishobora kurimwa kwa akarima k'igikoni hariho imboga ziribwa amababi cyangwa amashugwe. Ahantu baha nk'akarero nk'amashu, ipuwaro, imbwija, ariho n'ibindi bita epinari. Izo zose ni imboga zishobora kuribwa amababi. Hanyuma ubundi bwoko bw'imboga ni imboga ziribwa ibyamwa, harimo inyanya, harimo intore, harimo n'imyungu. Ubundi bwoko bwa nyuma ni ibijyanye n'imboga ziribwa amashugwe. Ahantu bakareba ibijyanye na shufure nabyo nyine bijya mu bwoko bw'imboga nabyo nyine ashobora kubifungura mu muryango.
Mushinga ntahe ndi ku masabo ibyo byose dusiguriye bashobora kurimamo muri ako karima ko mu gikoni nk'amakaroti, bitunguru, amashu n'ibintu bimera nko mu gihe kingana gite?
Turiko turavuga imboga ni ukuvuga yuko turiko turarima imboga ko karima k'igikoni. Izo mboga nizisahiriza umuryango hakiri kare kuko ibintu bifata umwaka kugira ngo umuntu ashobore kwimbura. Bifata amezi makeya kugira ngo umuntu ashobore kuronka ibyo ashobora gufungurira umuryango. Aha nababwiye yuko hariho n'imboga usanga nyuma y'amezi abiri, nyuma y'amezi atatu umuntu ashobora kwimbura hama agashobora gufungurira umuryango. Ikindi umunyeshuri ariko twumviza nuko ibijyanye n'ubwo bwoko bw'imboga burimo kwa kurema k'igikoni irafasha cyane cyane dufatiye kutuko turavuga ibijyanye n'umukenyezi mwirimizi. Birafasha cyane umukenyezi mwirimizi kugira ngo imworohereze kuronka imboga ashobora gukoresha mu bijyanye n'imfungugwa aba ariko arategura atiriwe aragenda afate ngo aje ku isoko cyangwa aje kure kuzirondera. Ibyo rero ni ibintu nabyo nyine twabonye bifasha cyane cyane umukenyezi mwirimizi.
Nk'umukenyezi mwirimizi ikibanza yokenera nk'afise nk'umuryango w'abantu nka batanu cyangwa batandatu, ikibanza yoteramo nk'imboga co bakinkana nka gute kugira ngo yimbure mu mezi make ashobore kugaburira umuryango wiwe?
Ego murakoze cyane. Turiko turavuga uturima tw'igikoni. Nuturima koko tudatwara ahantu hanini kuko turiko turaraba ingene usanga twubatswe nuko usanga ari imetero zikeye umuntu ashobora gukoresha. Biraboneka rero yuko akarima k'igikoni koko kadashobora gutwara ikibanza kinini. Aha kandi ikindi kintu tukovuga turiko turavuga uturima tw'igikoni nuko harimo ubwoko bwinshi butandukanye uturima tw'igikoni. Hariho uturima tw'igikoni usanga twubatswe ku ngazi, hariho n'utundi usanga twubatswe mu magunira, hariho n'utundi usanga twubatswe mu bivumbu cyangwa ibitebo, sinzi uko bamwe bavuga, mwe bavuga ibivumbu abandi bakavuga ibitebo. Hariho n'utundi urema tw'igikoni umuntu ashaka gukora, nakujya umuntu aba yubatse umugina, aho umugina bawubatse nako nyina karema gashoboka. Utwo twose rero ndiko ndaraba ikibanza dufata, si ikibanza kinini koko, mu rugo umuntu wari we wese arashobora gukoresha ubwo buhinga kugira ngo ashobore kuronka imboga afungurira umuryango bitagoranye adakoresheje ahantu hanini.
Cyane cyane ku bantu baba mu gisagara cya Bujumbura, usanga hamwe hamwe hatabibanza binini binini bihari, nabo nyine bashobora gukoresha akabanza gato cyane mu gushyiramo imboga.
Yego cyane, habaye Bujumbura cyane n'ubundi bisagara biri hano mu Burundi, no kuvuga nabo nyine barashobora gukoresha utwo turima tw'igikoni mu mpangu, barashobora kuronka imboga bashaka gufungura umuryango, batire nk'uko nabivuze bati baje ku isoko cyangwa ngo baje kure cyane gondera izo mboga. Ni kuko ubundi abaye nk'akarorero nk'iki vumbu cyangwa igitebo, nuko kidafata sinovuga ko gifata ikibanza kinini, gifata ikibanza gito, biraboneka yuko ubwo buhinga bwose nadondaguye bifasha cyane kugira ngo bishobore koko gukoreshwa, haba hariya mu mitumba cyangwa haba no mu bisagara, n'uburyo bushoboka kandi abantu bashobora kwikora ko mu muryango.
None mushinga nayo ndi kumasabo, inzitizi zoba zihari ni nk'izihe mu kigira akarima ko mu gikoni, abantu mubona babyijukira, nizihe nzitizi zoba zihari zoba zituma abantu batijukira kudutunganya utwo turimo?
Ego mbakoze cyane kubaza icyo kibazo. Intambamizi zimwe zimwe twagiye tubona, hariho bamwe bamwe bavuga bati ntibagira ibikoresho bashobora gukoresha mu kubaka akarima k'igikoni, abandi nabo bakagenda basigura bavuga yuko bibagora kuronka imbuto, imbuto bashobora gukoresha kuko turimo k'igikoni. Abandi nabo bakavuga bati ni ibintu bigoye kubera usanga umuntu ategerezwa kuvomera, ati ni ibintu ku buryo usanga bikenerwa yuko umuntu yama abikurikirana hafi na hafi. Izo rero nizo novuga nizo twovuga twagiye twumva abarimyi borozi bagenda bashikiriza, ariko ariko araraba turabona yuko ibyo byose atari bitotuma tudashobora kuronka utwo turima tw'igikoni, kuko nkuko nabasiguriye utuma tw'igikoni turatandukanye, nicyo gituma umwe wese aheza akagerageza gukoresha uburyo bumubangukiye. Nicyo gituma tuvuga tuti yaba uvuga ati nashobora gukora ako karima k'igikoni dukoresheje ingazi, kuko aki ingazi niko novuga usanga ari ingazi zigerekeranya, ashobora gusanga ari kuva ku ngazi zibiri kuduga, n'ubu hari n'abashikana ingazi zitanu cyangwa zitandatu. Izo ngazi ugasanga ziri kuko imboga zitandukanye. Aho rero birasaba yuko umuntu agira kigo kugira ngo ashobore kuronka ibikoresho bikwiye ashobora gukoresha. Hanyuma ikindi kandi twovuga nuko tusi inyuma gatoya ku bijyanye n'intambamyi, hari navuga bati usanga nk'umbure umwavu utugora ukoresha kutwo turima tw'igikoni, ariko rero nkuko ndeko ndabivuga nuko abarimyi borozi bategereza kumva yuko uburyo bwose ubwo twadondaguye bushoboka, bwaba ubwo gukoresha ingazi, bwaba ubwo gukoresha amagunira, bwo gukoresha ubwo bitebo cyangwa no kugakora usanga umugina wubatse, ubwo bwose n'uburyo navuga ko bushobora gufasha kugira ngo abarimyi koko bashobore kuronka imboga bafungura mu muryango.
None hari icyo ubushikiranganji bwaba buri kubarakora kugira ngo bufashe abantu kwijukira gutunganya utwo turimo two mu gikoni, kubijyanye n'inyigisho cyangwa kubijyanye no gutanga imbuto mubafasha mute abanyagihugu?
Ego murakoze cyane. Mu bushikiranganji bwo ibintu ubworozi koko nako badakora turi ku kivi. Icyo bwa mbere dukora nuko tuhimiriza bwa mbere na mbere turahimiriza abarimyi borozi kugira ngo bumve neza yuko bategereza kuronka imboga bategereza gufungura mu muryango, kandi batarinze gukoresha uburyo buhanitse cyane. Ikiyo n'igikorwa novuga cya minsi yose cyo guhimiriza, kuko tugenda duhimiriza mu ntara zitandukanye, tukaba dusanzwe kandi ubushikiranganji bufise n'abakozi kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku rwego rw'imitumba, no kuvuga hariho abo mu ntara, harimo abo mu makomine harimo abamazone harimo nabo ku mitumba abo bose n'abakozi bafasha cyane muri cyo gikorwa kugira ngo babandanye bahimiriza abanyiborozi kugira ngo bashobore koko kwijukira utwo turima tw'igikoni. Hanyuma ikindi nacyo twovuga nuko harakenerwa n'inyigisho, inyigisho nazo nyine ziratangwa banashaka mbere duhereye no ku bafundi bacu usanga bari mu bice bitandukanye ha makomine cyanke mu mazone cyanke ku mitumba abo nabo nyine bashobora ko tubakariza ubwenge kugira ngo bashobore koko kuronka inyigisho zikwiye zubafasha kugira ngo bashobore gutanga neza ubumenyi kuri abo barimyi n'aborozi baba ariko barereka ingene batunganya ubuzima cy'igikoni. Ikindi nacyo novuga nuko abarimyi borozi tugenda twigisha nabo nyine birashika ko twavuga ko dutora abo twokwita imboneza imboneza zimaze kuronka inyigisho nabo mu kibano abo babana bagenda bakaronka akajya ko kubasigurira akamaro k'utwo turima tw'igikoni akumira kandi bakabafasha kugira ngo bashobore no kutwubaka dushobore kubasahiriza mu muryango. Ikindi rero ubushikiranganji novuga bumaze gukora nuko ubushikiranganji bwama hafi abarimyi nuko mu kugira ngo abarimyi boroherwe hariho ibijyanye no kwegereza imbuto z'imboga abarimyi hariho imbuto rero zitari nke zimaze gushikanwa ama provinsi atandukanye abarimyi rero bahita baronka akaryo.
Izo mbuto zitangwa hehe neza na neza kugira ngo abatwumva bashore kumbure kubitura kugira ngo mubafashe kubijyanye n'imbuto kuko ni ikibazo gikomeye kenshi abanyagihugu bahura nazo mu bijyanye n'imbuto buzuro nka hehe imbuto. Alo mushinga nandi kumasaba muratwumva ndakeka umurongo umushinga nandi kumasaba ugoranye gato dabiye mu buhinga bw'ivyuma ko bagerageza ku muronka ariko kino ni kiganiro gihijambo abanyanya biradijwe rya Amerika nkuko mubimenyereye reka mu gihe toko turamurondera ku murongo twakira abanyanya biradijwe rya Amerika bashikirize ibibazo n'ivyumviro duhere kuwitwa Justin uranyumva
ndiwe neza
ni Justin uduhamagaye uri he
n'ansambere meza gracias
ubujumbura Justin kibazo cyangwa icyumviro
Jari kibazo riri nashakwaza umutumire
mukanya gato
ariko ubwo nza kubaza zereke ariko nuga zereke ko turima ego nuga yuko ko turima
umurongo wanyu uri kuracamwe neza Justin kumbure wo hagarara ahantu kumbure byo fasha umurongo wa gucamwe neza hama uduzijwe
ndumva muranyumva
ego
na kwa kutubuka iko kirema ikira kubuka uko ndo mudutunganije turahabye nkuko yabivuze umengo ni umugambi mushasha twavuga wa leta uje muri kino gihe mavuze kihinda bikagira ibihe kubera nubwo yavuze ko bamaze gushika mu ntara nashaka ndamubaze niyagaruka mu dosi mutubariza intara kuba bamaze gusoma ngo bakoremo kuko umugambi twumvengo ni mushasha
urakoze
kabiri kandi kabatangira kabiri none ko tubona indego kagibihe rikora cyane ku buzima bw'abanyagihugu hanyuma twakumva umengo umusho ubushyirangaje bashyize imbere ari turima bavuga ngo tugikoni none murabona ko utwo turima dushobora kuce duhindura abantu tuza kugira icyo tumaze cyane ku miryango ku buryo abahunga bashaka guhunga cyangwa abantu bagasubira bakaronka ibyo bafungura kuko utwo turima twonyine cyangwa hariho ubundi ujye ushyira nganje buri kora tonya kugira ngo abantu baronke ibyo bafungura murakoze.
Murakoze cyane. Mushinga nandi ku masabo murumvise ibibazo bya Justin tubihere ku bibazo byiwe kumbure ntimwari bwagaruke ku murongo ariko ikibazo cya mbere yabaje ati mwa mwashitse muzihe ntara arabaza ati umugambi ni mushasha mwa mwashitse muzihe ntara kugira ngo mwigishe cyangwa mushikirize umugambi kuri we yumva ari mushasha mu gihugu yongera arabaza ati uyu mugambi w'uturima two mu gikoni coba ari ikintu cyonyine canke gikomeye ubushikiranganje bushira imbere mu bijanye no kugwanya amapfa ari mu gihugu muri iki gihe nibihe bindi bintu ubushikiranganje bikora akora mu kugerageza kugwanya amapfa.
Yego murakoze cyane kintu no ndabanze ngira banze shimye cyane uwo mu washikije ibazo ibazo biza cyane ati umugambi gutima tugikona ati boba ni mushasha ati bomaze gushika mu ntari zihe icyo no mubwira ku cyo kibazo nuko uwo mugambi gutima tugikona ati mushasha uko uramaze gihe uramaze imyaka itari mike umugambi uri kuratunganywa mu gihugu cyose kandi kinatubwa nuko uyu mugambi koko ukogwa mu ntara zose mu ntara zose rero uriko uratembera hirya no hino urabona yuko hariho utwo turima tw'igikoni hanyuma ati none uwo mugambi ni wo wonyine ko tubona turi mu bibazo bijyanye n'indagurika ry'ibihe ati wari wo wonyine ubushikiranganji bwashize imbere ati nta bindi bikuru bikuru byofasha cyane cyane kugira ngo dushobore guhangana n'ibi bintu by'indagurika ry'ibihe ngira ngo niko nabambitse icyo kibazo
cy'uko nuko nyine
ego murakoze cyane rero ibijyanye n'uyu mugambi gutuma kibazo turimo tugikoni uwo mugambi wonyine ushikanganye ushira imbere hariho n'indi migambi mikuru mikuru ifasha cyane cyane kugira ngo dushobore guhangana n'irihindagurika ry'ibihe turetse yuko utwo turimo tugikoni dufasha cyane cyane kugira ngo dushobore kuronka imboga dushobora gufungura mu muryango novuga ko dufise uruhara rudasanzwe mu bijyanye no gufungurira imiryango ariko rero imboga zonyine ntizikwiye hariho n'indi migambi leta yashyize imbere kugira ngo ishobore gufasha mu ntumbero yo kugira ngo koko zishobore guhangana n'ibi bintu by'indagurika ry'ibihe imigambi imwe imwe tubabwira hariho umugambi novuga ukomeye cyane umugambi wo gutunganya isindimwa ni umugambi koko nawe nyamaze gutangura turiko turakora ariko harabaye ibikorwa bidasanzwe mu hatandukanye umuntu wo kugira ngo bwa mbere nande bikingire isindimwa kuko iyo sindimwa ariyo tuzeye ko uburaro n'ubukiriro ko iyo sindimwa idatunganijwe neza naho ushobora kujyana ibyankenerwa mu bizaba imbuto cyangwa umwabo byose nacyo bishobora gushika ko mu gihe kidatunganijwe hanyuma ikindi nacyo twabwira ni uko leta iriko irafasha cyane mu bijyanye no gushyikiriza ifumbire ifumbire y'ikizungu abenegihugu kugira ngo nabonye bashobore kuyikoresha kandi nabonye n'umugambi navuga umaze iminsi umaze imyaka itari mike abarimyi kandi biboneka neza yuko muri uwo mugambi washikanye ku rwego navuga rwiza kuko byafashije kugira ngo umwimbu ubandanye womerekana hanyuma ikindi twavuga ni ikijyanye n'iyindi migambi nayo nyine ikirategurwa mu bijyanye n'ingene abantu bashobora kuronka imbuto navuga zirobanuye kandi leta yashyizemo navuga icyo bita subvansiyo nacyo nyine tubona yuko ari umugambi mwiza nawe nyine uzoshobora gufasha abarimyi hanyuma
mushinga nawe Clement ntabaciriyemo kuri icyo kibazo nyine mbere y'uko umurongo wanyu ucika twari twababajije izo mbuto abanyagihugu bozironka hehe iyo muzironse
izo mbuto nk'uko twari ko turabivuga izo mbuto hariho ikigo cy'uburimyi cy'ubushikiranganji n'uburimyi n'ubworozi ikigo kijejwe iby'imbuto z'imboga n'ibyamwa icyo kigo rero harimo imbuto zimwe zimwe nk'uko nari kubabwira icyo kigo kimaze gutanga zashikanye mu maprovinsi kugira ngo ishobore gufasha abo barimyi borozi kugira ngo bashobore kuzikoresha haba ku turima tw'igikoni cyangwa n'indi mirima minini minini ishobora kuba bashobora gutera ko izo mboga
reka twakire n'undi munywanyi kumbure murashaka kongera ko ibindi ku bijyanye n'utwo turima tw'igikoni mu kibazo cy'umunywanyi akurikira turi kumwe na Rurangwa uranyumva
ndakumva neza ndakumva rwose
mwiriwe neza Rurangwa uduhamagaye urihe
mwiriwe ni amahoro mbanze gusoza umutumire
arakumva
ariko hari ikintu njye nabazaho gatoya kuko ndabona niba akarima k'igikoni tubona ko umuntu atahinga ngo asagurire amasoko kandi bo bavuga ngo umuntu ahinge akarima k'igikoni ahubwo je mbona nko muri byo nko mwinde gusa by'ibihe ikintu cyafatika umuntu yanakoresha yanako ndetse nkabona cya supporting Rwanda nyamwishi ndabona bashyiramo nka byahindi byo gusukira imyaka kuko hano iwacu mu Rwanda za na hasi byatangiye no mu kandi gace kaza gisagara hasi aho ngaho yewe umurimo w'igikoni ugaburira nyirawo jye mbona utahaza ku buryo wasagura n'amasoko sinzi niba yagiye cyangwa sinzi niba umuntu ya umurimo w'igikoni yawuhinga akaba ya wamuhaza agasagura n'amasoko muri iki gihe guhinga tuzi ko bijyana no kuba wasagura amasoko
kaduhe umutumire akanya gato wakwishure umushinga nahe ndi ku masabo ugira icyo uvuze ku bibazo n'ivyumviro vya Rurangwa
ego amba navyumvise neza bavuga ati umurima akarima k'igikoni ati ko twe ngaha wacu mu Rwanda tubona ko byabagiza ko haba uko umuntu arima izo mboga mugabo bagasagura n'amasoko ati mbega none akarima k'igikoni koko umuntu akarimye ashaka gusagurira amasoko kugira ngo nuko nuba nashoboye kubyumva sinzi ko ari ikintu kintu bayongeye ko
ego
murakoze hanyuma rero uko twebwe tubibona nuko nk'uko nababwiye akarima k'igikoni gafise intumbero za mbere na mbere y'uko umuryango utegereza kubanza kukikora ko kugira ngo bashobore gufungura izo mboga mu muryango bibafashe cyane cyane batiriwe barajya kure cyane ngo batakaze umwanya muniniya bajya kuzironda ku masoko hamwe ikindi nacyo ni uko izo mboga zo kurima k'igikoni wuzifise bidasaba yuko hava arondera andi mahera ngo hava ajya ku isoko ngo aze gupima izindi mboga kandi abazifitiye ngaho mu rugo ikindi nacyo navuga ni uko iravana n'umuntu hariho umuntu avuga ati jewe ndashobora kurima uturima tw'igikoni twinshi yashoboka ko rero yuko ashobora kurima uturima tw'igikoni twinshi ashobora kuronga imboga zimwe ashobora gufungura umuryango n'izindi ashobora gushyira ku isoko ariko igikuru numvamwo mu bijyanye n'utwo turima tw'igikoni uko ubwa mbere na mbere intumbero ya mbere kugira ngo izo mboga zifungurwe mu muryango
murakoze cyane
kandi nibuze ko turetse utwo turima tw'igikoni hariho n'abusanga bashobora no kugira iyindi mirima minini minini ahagutse cyane koko umuntu ngiye kugira ngo imboga z'umusese kandi nabyo nyibashe kuzijyana ku isoko ashobora no kwikenera mu muryango
kumbure nk'amatomati ibintu bipfa vuba navyo nyene ni ibintu umuntu yica yiyumvira kuja kugurisha ku masoko reka twakire n'uwitwa Samuel uranyumva
ego ndawumva cyane kandi ndabaramukije mu ndamukize n'umutumire mwatumiye
urakoze cyane umutumire arakumva duga ku ijambo kibazo cyangwa icyumviro
bo jewe mfise n'intererano kuri ibyo umutumire ariko aravuga bijanye n'ukuntu umuntu nubwo ibirere bihindagurika ariko ari ikintu umuntu yokwibangikanya je nagomba mu ntumbero yo kuhanura abenegihugu cyangwa se abanyagihugu cyangwa se abaturage kubera ko ego nibyo ibirere bimaze guhinduka harakunda kubaho inzara ariko uri kuraraba nka twebwe nk'ano duherereye byiza ko
aho ni hega Samuel
bo jende mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Ruyigi ego nuvuga ikintu ca mbere gishira gufasha umuntu ni nk'ivyo bintu heka aravuga ibintu bijanye n'akarima ko mu gikoni canke se gutera utuboga kuko niba nuko bashoba hariho ushobora kwibaza ati none mbega ko karima ko mu gikoni kotunga umuntu mu gihe ibirere bihindutse imvura uruzwa rukaka rwinshi ariko kandi byofasha kuko hari igihe usanga ibintu byanse mugani akajya karima koko wateye mutuboga muturengarenga canke udutore cyangwa udutomati biroroshe kudaha amazi ukavomera gusumba ujya murima w'ibiharage uri ahantu kereke pale ni ukuri ari ikintu umunyagihugu kubera ko bakijukira benizo fungurwa kuko ubwa mbere nta mutahe zisaba kuko tuboga nta mutahe bisaba mwinshi kindi ziranyaruka kuboneka cyane numva umuntu ashobora twikora ko umwanya n'umwanya cyo gitekerezo cyanje kabisa habwira umunyagihugu kugira ngo ntame yiteze ngo leta ngo rikira afasha leta yego nibyo leta iradufasha kandi nibyo kugira ngo idufashe mugabo ni byiza ko natwe twokora ibishoboka byose ngo tugarure ubuzima bwacu hakiri kare mu gihe turindiye ko leta nayo igirane itwungane kuko leta nta bushobozi ifite bwo kugwisha imvura imvura itangwa n'Imana mugabo kubera ko hari imyonga umuntu ashobora kuyikora hagirane akavomera utuntu tugatotahara haci wanje ari umurima w'irengarenga kandi tuzaryarase cyane mugandi ngo manca bukebuke hagumanjya ndose agafunka cumba twakoze ubugari hanyuma umuntu akabo musarasi ararusimbe
urakoze cyane gose Samuel ku guhamagarira bagenzawe na banyagihugu bose kuri ico gikorwa cyane cyane nawe ko wagikoze ukabona kiragufashije urakoze cyane amshinga naye ndi kumasabo ugira ico wongeye ko canke ico yoba ico ushaka kukongera ku byose Samuel avuze mu majambo make cyane tujye kubandi batumire mu kanyu urakoze
ego murakoze hane nagira mbando shimwe cyane wo Samuel ashigeje intera nikomeye cyane uko aho karima k'igikoni koko abantu ntibogoma bariza mu rugo koko birumvikana uko abantu bakoramo ku mumuzi uko abene igihugu barafise ibyo bashoboye kwikorera rero nibaza kwa karima k'igikoni mu rugo atabikonanira gutunganya kugira ngo ashobore kuronka koko imboga ashobora gufungura mu muryango nkuko twamye twivuga ni intera nziza cyane dushimye bose
murakoze cyane gose reka dufata akanya tumira mate turagaruka murakoze mwese muduteze amatwi radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ariko aho turiko turihweza bimwe mu vyokogwa kugira ngo cyane cyane umukenyezi mwirimizi ico yokora kugira ngo agwanye inzara mu muryango wiwe muri iki gihe hari hindagurika ry'ibihe mu ntara zimwe zimwe z'igihugu cy'u Burundi no mu Rwanda haribonekeza inzara amapfa adasanzwe na gato rero uno munsi twashimye kwihweza ico kogwa ico umukenyezi mwirimizi yokora ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi buriko buragerageza kudusigurira ico kogwa harimwo ugutunganya uturima two mu gikoni turi kumwe na mushinganahe Clement Ndikumasabo ari karagerageza kudufasha kumva ukuntu umuntu yotunganya akarima ko mu gikoni turi kumwe n'abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene ku murongo bifuza kubaza ibazo no gushikiriza ivyumviro twakira uwitwa Benjamin uranyumva Allo Benjamin
Ego me ndakumva nanyu ndafise noterera
Ego me duka ku ijambo
Kambe nambe nashaka ndabatashe nungire ndamutse n'abantu bose ko arakwikirana ijyu rya Amerika igana muri isanga
Nakoze
Ubwa kabiri naho nashaka guterera ku bijyanye naho karima ko mu kigo Ako karima ko mu kigo prima nka jewe sigashasha purumwa kuko imuhiri wacu kariho mugasinzi ntimugwire mu imihana myinshi ariko kubera twebwe wacu harimo monitera agricola mu mutumba ndibaza ko bakatangure iwe kandi karahimiriza abantu benshi ko bogakora ko mu kigo kuko karashahiriza mu bintu byinshi cyane
aho ni muyihe ntaraga Benjamin
mperere yahantu sinahonda mu ntara ya Bururi mu Burundi
utirewe
hama sa
komeza
hama nashaka kumwazi n'umutumire dufise kubijanye nonega ako karima ko mu kigo y'igome nibyo karasahiriza mugabo ugira raba usanga ari kanima gato cyane kuko bagatera cyane bagatera mu cyane cyane ubuntu nk'imboga utunyori bitunguru utwo tuntu turi proche nyine mu guta dusahiriza umuntu gusa mu gihe afite akantu kwihutirwa mu gutova nko kumurinda inzara completement no ikibazo mfise rero none ko abantu bagejwe iby'uburere mu by'uburimyi igihe kimwe kimwe wumva bavuga bati imvura izogutebye mugabo bwaca kabiri kubona imvura iraguye munyuma bagaca bahindura bakavuga bati none amurimye munyuma gahindura bati umurimye ngo narabe kwimbura yo yashikije nk'ibyaba ibyo ndabivuze kuko byarabaye nk'uko icyenda ku mwaka uheze ku mwaka nyine turimo ngo none kwimvura yaguye ngo umurimye ngo yoraba kwimvura yashikije eske bobo hakenye iki kugira ngo bavugishe beriti ntibaze barahindagura kugira ngo n'umurimye amenye ntari hatera ntatera imege kandi ntatera imbere y'igihe hama ikindi kibazo mfise ego mu bushikiranganji baravuga bati ibi umurima baravuga ati imbuto z'ibigori zitwa amahybride ego abantu benshi aha mu Burundi byema barabyijuke ndabona muga bamwe muga ngiye kuraba sanga sibitwa ibyo bigori by'amahybride ni ibigori bikura n'ingoga kandi birinda ingwara mugabo kenshi usanga na kenshi birimo abantu batuye neto kwa shiki kuko usanga kero cyane kigugwa ahembe ishatoro yabite ndindi nkeze ibigori disanze none abajejwe ntabo biteguri abana akora mu byo burinyi umushikiranje bwo burinyi n'ubworozi bwo bari kuba akora igihe kugira ngo iyo mbuto kubabonye ari imbuto yimbuka kandi irinda ingwara kugira ngo n'umunyagihe w'umuto mu tudafise amafaranga cyangwa afise make nawe nyine uwo mushikire byoroshye ego mi byari
urakoze cyane Benjamin urakoze cyane kuri iki kibazo cyawe reka twakire n'uwitwa Jeremy turi kumwe
yego turi kumwe cyane ndabaramukije
ngirewe neza Jeremy uduhamagaye uri he
ndi mu Burundi mu ntara ya Bujumbura muri commune Mukike yego ndagomba mu ndamukize umutumire bwa mbere na mbere ikibazo nari mfise nagomba kubabaza ati none birakuba kwa waseruje mutare ku bushikiranganje ko musanzwe mubona ibintu bibangamiye nashaka cyane kenshi mukunda kuvuga ibibanga ibituma bibangamira ibirere kugira ngo ihindagurika rigume riba ati ni igiki muba muri ko mutegekanya kugira ngo abarundi nashaka cyane benshi nk'ibice 90% batunzwe n'uburimyi aribo bageramiwe cyane ni ibiki muba muri ko murakora kugira ngo ibintu bibangamiye ibirere bishobore kugenda neza nk'akarero ntanze ibintu bijyanye no guhonya ibintu by'amashamba n'ibindi bidufate nk'ibintu bijyanye n'amahinguriro naho mu Burundi umenga si menshi cyane ariko nayo nyine nubwo yuko ari mu bituma ibihe bihindagurika kandi nacyo ikindi nacyo kigira kabiri nagomba kumubaza leta ni iki yoba iri kuyategekanya ko tubona na cyane cyane nko mu ntara zimwe abantu batangwe bahunga kubera ingaruka mbi ziva kuri ibyo bihindagurika ry'ibihe tukaba tubona n'ubundi izuba ribandanya ryaka henshi mu bice by'igihugu ni iki leta yoba iri kuyategekanya ku bantu bashobora kugeramirwa n'ibi bintu bivuye kuyihindagurika ry'ibihe nk'inzara n'ibindi na cyane cyane ku bantu babirimitse
urakoze cyane Jeremy umunsi mwiza reka duhere kuri Benjamin mushinga nahe ndi ku masabo ndabwiwe mu buhinga bw'ibyuma ko umurongo wawe wari wasubire gucika ariko reka ndakubwiye muri make ikibazo cya Benjamin yari ariko aravuga mukiri ku murongo yabajije ati ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe hari igihe muta ubushikiranganje budashikiriza neza na neza ibi rero uko byifashe bijanye n'izuba canke n'imvura yigiye kugwa ntibaronka amakuru y'imvaho amakuru nyayo kubijanye n'ikirere yavuze kandi kubijanye n'ikigori citwa hybrid ndakeka ikigori bishasha bimera cyane bavuga ati yavuze ati birazimbye n'ukuronka imbuto zavyo birazimbye ico hari ico muri ko murabikora ko kugira ngo abanyagihugu bashobore kubironka bitabagoye duhere kuri ivyo bibazo
yego murakoze cyane ko twizima turase tugaruka ku murongo nagirambanze kandi shimire Benjamin kw'ibyo bibazo yashikirije bibazo byiza cyane hanyuma avuga ati bijanye n'indagaruka y'ibihe hari igihe nkumbura abantu batamenya ingene biri kubiragenda ati amakuru asanga yagara kugira ngo ashobore kubashikira icyo twababwira ni uko nkumbure twebwe ibijyanye n'uburimi n'ubworozi dukora cyane cyane ku nkuru tuba twaronse zivuye mu kigo Ijebu gisanzwe kiri mu bushikiranganji bujejwe ibidukikije iyo rero kenshi turonse inkuru uko byifashe haraboneka akaryo tugashobora gushikiriza abarimyi uko ibintu byifashe dukore ku izo nkuru tuba twaronse bivuye muri Ijebu rero tunoza ni uko nkumbure uko bigenda bikorwa ari ukuntu bitunganijwe bushikiranganji bwose buri ari ukuntu bubitunganya twebwe nk'uko nabivuze dukorera ku nkuru tuba twamaze kuronka nkuko zimaze kudushyikira twebwe natwe tukaraba ubutumwa bwiza tugaha abarimyi tubikishije kubaduserukira haba mu ntara mu makomine mu mazone cyangwa ku mitumba abo rero inkuru ziraheza zigashika ahandi naho uko nabonye hagiye n'ibica no kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo abantu bakamenya neza ingene byifashe bivuye muri ubwo bushikiranganji bujejwe ibidukikije hanyuma yavuze kandi ibijyanye n'imbuto z'ibigori bita amahibiride ziba zinze cyane ikintu tubona natwe koko ayo makenga yashikirije tubona yuko izo mbuto z'ibigori bita amahibiride koko ziba zinze ariko rero iyo icyo tubwira abarimyi byiza ako umuntu akoresha imbuto nk'uko zizimbutse mugabo zitameze neza yopfuma azinga agakoresha imbuto nziza zishobora kumuha umwimbu mwinshi kuko naho yakoresha imbuto zitazinze mugabo ntiyimbure icyo kimwe n'uko umuntu aba yakoresheje imbuto ziba zizinze mugabo akimbura neza rero icyo twabwira ni uko abarimyi tubahimiriza kugira ngo bashobore kuba bakoresha imbuto kuko ziba zirobanuye ziba zizinze kuko twarabonye yuko umurimyi iyo abikoze neza agakurikiza impanuro byose bishobora kugenda neza ugasanga yashoboye kuronka akarusho.
Mu kibazo cya Jeremy nawe yabajije ku bijyanye n'icyo ubushikiranganji bukora kugira ngo mubungabunge ibidukikije kugira ntibyononekare muba mukora iki muri iki gihe kugira ngo mubibungabunge yanabajije ikibazo cyerekeye icyo mufasha abanyagihugu bahuye n'ibyago bivuye kwihindagurika ry'ibihe.
Murakoze cyane ku bijyanye n'icyo kibazo cya Jeremy nawe ndamushimiye kuko niko zina cyo nimucyumvikana ati none muriko murakora iki ku bijyanye n'ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi koko harimo ibikorwa navuga biriko birakorwa kandi bitari bike nk'iki cyo kimwe cy'igikoni turabona neza yuko ari ikintu gisahiriza mu muryango hama ikindi nacyo twavuga ni ikijyanye no kwigisha abarimyi cyane cyane kugira ngo bashobore kumva yuko ibintu by'indagaruka ry'ibihe bategereza kumenya inabyifatamwo mu kumenya inabyifatamwo rero bategereza kumenya yuko hageze mu gihe haba hatse izuba rikamara umwanya muremure twebwe tukabaha ibintu twa plastiki nyabuna mwakoresha ibiterwa bishobora kurinda izuba bishobora kubunganira iyo bishyitse tukabonaho ko hariho imvura nyinshi nawe nyaho n'ibiterwa kandi bishobora kurinda imvura nyinshi nabyo nyine bishobora guhimiza bishobora gufasha abarimyi kugira ngo bashobore kurindura neza
ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe yabajije ibijyanye n'icyo ubushikiranganji bukora mu kubungabunga ibidukikije cyangwa guhimiriza abantu kutonona ibidukikije bituma haba ihindagurika ry'ibihe.
Yego murakoze cyane navuga ko ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe hariho ubushikiranganji bujejwe ibijyanye randonema ariko ubushikiranganji buraheza bugafashanya n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bamwe bose bakora ibyo bajejwe abandi bakora ibyo bajejwe twebwe rero mu by'umushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi icyo bikorwa ni uko harimo ibintu twobabwira ibijyanye nk'uko nanjye bivuga bijyanye no gukingira iz'indimwa hari ibikorwa bitari bike bimaze gukorwa haba gucyaha imikobeko haba gutegura amatuta y'ibiti bizo ashobora guterwa mu biriko bizo ashobora guterwa muri ino minsi n'iminsi igiye kuza biri mu mapepiniyeri cyangwa amatuta ibyo rero nabyo nyine birafasha kugira ngo koko bishobora guhangana n'ibihinda bikagirira.
Ubujyanye ni byo mufasha abanyagihugu iyo bahuye n'ibibazo by'ihindagura ry'ibihe, akumbure kubaha imbuto canke kubafasha iyo habaye ikibazo mu mirima yabo canke ibyo ari byo byose muba mukora mu bushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi, iyo habaye ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe abanyagihugu mubafasha mute?
Icyo dufasha abenegihugu nuko ubwa mbere na mbere turabahimiriza kumenya icyo bokora, kuko ujye nabonye na abanyagihugu harimo byinshi bishoboreye bisaba ngombwa ko nkumbure leta ishobora kugira icyo yafashamo. Leta bishitse naho ikagira icyo bafasha na leta nayo nashobora guterera aha nababwira yuko nko mu byo ishobora gufasha harimo ibijyanye no gufasha abarimu kugira ngo abarimu bashobore kuronka imbuto bitabagoye, nk'izi mbuto z'imboga cyangwa n'izindi z'ibitegwa. Icyo nacyo nyine kimwe mu byo leta ifasha kugira ngo abarimu bashobore koroherwa. Hanyuma ikindi nacyo ni uko abo barimu tugeza tukabafasha nabo nyine kugira ngo bashobore nabo nyine kumenya aho bashobora kwikurira izo mbuto navuga zirobanuye, haba mu bigo bitandukanye cyangwa mu mashyirahamwe atandukanye bavuga mbuto. Ibi byose ni ibintu ubushyirangani bufasha kugira ngo abo barimu koko bashobore koroherwa.
Murakoze cyane. Reka twakire na Innocent. Innocent, turi kumwe. Halo Innocent, uranyumva?
Neza cyane.
Urakoze kwihangana ku murongo. Innocent, shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro.
Ndamukiriza umutumire.
Arakumva.
Kuvuga ikibazo nashaka kuvuga cyane cyane kuri ibyo bizanye n'uturima tw'igikoni. Ebye iwacu ni ahantu bakunze cyane kwijukiye gukora utwo turima tw'igikoni.
Aho ni he?
Ariko ingorane mbona tugenda turahura nazo ukuntu dushobora kuvomera izo mboga, kubera hariho nkaho usanga amazi aba ari kure. Iyo habaye rero ihindagurika ry'ibihe ugaca usanga uruzuba rwaciye ruzicira kuri ka karima k'igikoni, kubera bibagora kuzivomera bavoma amazi kure, kandi tukongera tugahura n'izindi ngorane zo kuronka umwavu. Kubera hari igihe usanga waduheranye wo gushaka ku karima k'igikoni ugasanga waheze tutarashobora gutera izo mboga.
Yonosa, aho nihe uri uvuze ko mutanguye kwijukira uturima two mu gikoni, uri muye nta
komine Kiremba mu ntara ya Ngozi.
Ni byiza cyane. Kaduha kanya umutumire akwishure. Amushinga nahe ndi ku masabo. Ikibazo cy'amazi, ikibazo cyiza cyane, tushobora ko tutavuze ko cyane. Ico bari kimwe mu nzitizi abantu batijukira uturima two mu gikoni.
Yego, murakoze. Amazi nacyo ni kibazo navuga abarimyi bakunda kuvuga koko bigorana. Uko nk'umwe mu gihe cy'izuba, igihe cy'ici, birasaba ko umurimyi mworozi bisaba ko agira kigero kugira ngo ashobore kuza aravomera aho karima k'igikoni. Ariko rero navuga ko byose nishaka kuko iyo umuntu akoze yashyizemo umwete, haba muci haba mu mvura, byose birashoboka koko umuntu ko ashobora gukoresha ayo mazi. Ikindi navuga tukiri kwa ayo mazi ni uko hariho amazi amwamwamwe nkumbure mu ngo batamenya ko ashobora kugira akamaro gakomeye cyane mu bijyanye n'uturima tw'igikoni. Ahantu bakarero nkajya amazi usanga yakoreshejwe mu koza ibikoresho byo mu gikoni cyangwa mu kuronga ibyo ashobora guteka, ajya amazi nayo nyine arafasha cyane kugira ngo ashobore kuyakoresha kwa karima k'igikoni. Ariko rero icyitonderwa ni uko mu bijyanye n'ayo mazi icyo tubasaba ni uko bagerageza ntibakoreshe amazi barimo isabune, kuko amazi arimo isabune arafite muri kizindi kameze neza kuri ako karima k'igikoni.
Murakoze cyane. Reka twakira abandi banywanyi biradijwe rya Amerika ku murongo badindi kubaza ibibazo. Reka twakire Bukuru, uranyumva?
Ko ndakumva.
Mwiriwe neza Bukuru, uduhamagaye uri he?
Ndi nitwa Bukuru Arumere, ndi mu ntara ya Kayanza ahantu bita ku Ishimwe.
Subiramo.
Ndi Bukuru Arumere mu ntara ya Kayanza ahantu ku gasantere bita ku Ishimwe nyene.
Ni byiza cyane. Bukuru, ikibazo cyangwa icyumviro?
Ikibazo nawe mfite ngira mbazo umutumire. Nagira ndamutere nk'ikindi kintu iyo bari bagiye kuvuga. Ubwo turi marika ikikoni ahubwo ari ikintu yari bagiye kuvuga uko bakuyemo ntibadushora mutuntu dusahiriza abantu bo mu rugo hajya uri yo kujya kugura imboga ugacitwikorako niko kamaro katwo mugabo keshi nta bantu badufise badusho byo bakuyemo bacha babisho ahubwo keshi nuko kwisahiriza nkajya kumugoroba mu buri imboga ukacha rero twifashisha ama ikindi kibazo nacyangira ndamubaze nkubu nko mu ntara zose z'igihugu bazozane izindi mbuto kuko ibimenyerewe no guterere ngarenga n'amasho bazozane n'izindi mbuto abantu ino tudafise nicyo nashaka kumubaza
urakoze cyane bukuru reka twakire na Pacifique. Pacifique turi kumwe
ego
miriwe neza Pacifique uri mu yihe ntara uturimo tubwikore muratwijukiye ikibazo cyane cyumviro
ndi aramutwa cha Bujumbura.
Mhm. Kibazo changu cyumviro.
Nakwemanze nk'iyi. Nakomenda mwaje kibazo oyaje ezo mushika nganje muri leta.
Mhm.
Nakomenda mwaje ko bicho kigato bavuga ko kijanye ni n'inzara yodi iba umugambi leta yobifise kugira ngo ibyo bintu bishobore guhagarara
umugambi yego turakumva Pacifique umutumire yasiguye imigambi itandukanye ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi buri ko burashikiriza bufise kubijanye no kugwanya inzara sinzi ko mwakurikiye cyane ariko hari ikindi kibazo muwa mufise
yego ndagize nakomenda mu maziki ikindi kibazo kurijanye no kwene ibintu byinzara bituma bivugwa hamwe hamwe ego biraba kubihenda kuri kagiye bihe cyangwa ikatwa ku bindi mugabo keshi na keshi turiko turaba nk'igihe bariko baratora ibintu bijanye n'amabici ugasanga ubwo bushikira nganji n'ubuntu bushizwe inyuma ariko bworoye imbere bobo boba bariko bakora icyo kugira abandanye babwira abari duhita amategeko kugira ngo baze barashyiramwo amafaranga akwiye ugasanga amenisere yandi niyo arimo uburyo bunini amapije akaba ari aherera mu gasanga ibintu nka deposa ahandi ufi nkagenda nka karani kurusa cyangwa kugira ngo kuko niyo baze inyike kuko abantu bashonje biba ari byiza
ikibazo cyiza
ni nyayo ni kintu kitu bikomeye
murakoze cyane Pacifique reka duha kanya abandi banywanyi Pacifique dufise abandi banywanyi ku murongo reka tubaka ryo nabo nyene ariko reka tubanze duha umutumire ya kanya kugushira ibibazo byanyu ikibazo cha bukuru mushika naye ndi kumasabo izindi mbuto uretse irengarenga ndakeka nizo yavuze izindi mbuto zitandukanye muwa muha abanyagihugu nizihe hama tuce tuja mu kibazo cha Pacifique cerekeye uburyo abanywanyi bijwe rya Amerika no mu kiganiro cejo kubijanye n'amapfa kubijanye n'inzara mu ntara zitandukanye z'igihugu baravuze yuko ubushikira nganje bw'uburimyi n'ubworozi budashigwamo uburyo bukwiye kandi abanyagihugu benshi babeshejweho n'uburimyi n'ubworozi ubushikira nganje bwo bafise uburyo bukwiye muri iki gihe byifashe gute mushinga nayo ndi kumasabura nyumva alo
murakoze ndabumva uyu kuri karavuga ibijanye n'izindi mbuto z'imboga ati aho duhereye tubona irengarenga gusa ati none nta zindi mbuto ari nkumbure mashaka kwikoraho kugira ngo koko dushobore kuronka umwimbu mwiza w'imboga zitandukanye icyo ngira ngo ngiya kurikiranye mu ntangwe nabwo yuko hariho imbuto nyinshi zitandukanye ndazisha no mu migwi itandukanye imbuto z'imboga ziri mu bwoko bwinshi cyane arisho bituma aho nkumbura here mu Kayanda ndabwi ko abarimwe mu Kayanda ariho benshi batakoresha irengarenga gusa ari no akoresha izindi izindi mbuto z'imboga nabwo yuko rero kuko sima tugikoni abantu batokoroma birimbura yuko baguma akoresha imboga zirengarenga gusa ariko n'izindi mbuto z'imboga nabwo nyine turashobora kujya kutokoroma tugikoni kugira ngo bashobore kuronka imbuto
ashobora kumanduka kuko ashobora gufungura bukuru yavuze yuko muzibashikiriza ariko yuko mu bukuru yavuze yuko ego koko murabahiza umbuto ariko ko mwozana izindi zitandukanye
ego nizi nagomba gushikiriza imbuto zitandukanye nko babi hariho izashoboye kwegereza abarimyi mu ntara zitandukanye izo nazo nyine nibaza ko nkumbure yoheza akitura abarongoye ubuyobozi mu ntara kugira ngo bashobore kumufasha kugira ngo kuko ashobore kuronka n'izindi mbuto ashobora kwikora ko mu kuzishyira kwa karima ku gikoni.
Ego kubijanye na Pacific yavuze ikibazo n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika mu kiganiro cejo bavuze impamvu ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi butaronka uburyo bukwiye nk'ubundi bushikiranganje kandi aribwo muri iki gihe buhambaye bukwiye gushigwa mu buryo bukwiye mu gufasha abanyagihugu abarimyi.
Ego murakoze cyane ni kibazo navuga gikomeye cyane kubijyanye rero n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi uko tubibona nuko siko twaratana yuko uko bimeze no munsi iko byari bimeze mu myaka yahera hariho koko akigono bwa leta yakoze kugira ngo n'intambwe tuba tugeze ko mu bijyanye no kuronka uburyo ni ukuvuga ko harabaye umwitwariko wa leta kugira ngo ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bushobore kuronka koko uburyo ariko umuntu yumva ko ubwo buryo bukwiye kuko ntawuvuga yuko uburyo bukwiye n'ubundi nuko leta n'umubyeyi kandi bigatunganyiriza ubushikiranganje butandukanye ariko koko nisabye navuga ko inkoramutima ngiraga ko ngira ngo byageze byabakwiye nyine bigenda ariko bigeze ubu turazi ko byatanguye turana yuko leta koko yabibyashyizeho kadasanzwe kugira ngo uburyo ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bukoresha bushobore kuduka.
None turiko turaja ku musozo w'iki kiganiro muri Isanga mwakoze cyane kuduha akanya ko gusigura ibitari bike impanuro woha abarimyi n'aborozi muri iki gihe hari ihindagurika ry'ibihe n'izihe muri iki gihe.
Ego murakoze cyane kusira ku makanya kugira ngo tugire impanuro duha abarimyi borozi mu kurangiza kino kiganiro. Ubwa mbere na mbere nuko abarimyi borozi bategereza kumva yuko ibintu by'ihindagurika ry'ibihe bategereza kumenya ingene yabyifatamo. Ikintu rero twobahanura nuko gukora ibishoboka byose kugira ngo ubwa mbere na mbere bijukire utu turima tw'igikoni kuko dufise uruhara rukomeye cyane mu bijyanye no kugaburira umuryango. Na burya mutwo w'izo mboga usanga zari mu turima tw'igikoni dusangamo ibyunyu bitandukanye tugasangamo n'isanganyangaburo ariyo bita amavitamini yeza bigafasha rero kugira ngo umuntu ashobore gufungura neza. Hama kandi tugahamagarira cyane cyane imiryango kugira ngo bumve neza yuko hariho abantu bamwe bamwe bategerezwa kwitwarika cyane ahantu babwira yuko bategereza kwitwarika cyane abapfasoni bibungenze abo nabo biba byiza ko bashobora gufungura ubwoko bw'imbuto zitandukanye kugira ngo ubwoko bw'imboga zitandukanye kugira ngo bishobore kubafasha kugira ngo bashobore kuronka amagara meza bongere kandi n'abana bashobore kuronka amagara meza abandi nabo kwitwarika kandi n'abana bato nabo nyine bakeneye kuza barafungura izo mboga zitandukanye cyo kimwe n'abasaza cyangwa n'ababyeyi bonsa abo n'imigwi nokuba ko byavuga ko yo kwitwarika cyane kugira ngo bashobore gufungura izo mboga zitandukanye. Ikindi nacyo mu ihindagurika ry'ibihe duhamagara abarimyi nuko abarimyi atorera amaboko nabonye bategereza kugira akigoro cyane cyane mu kumva akamo tubatera haba mu kwijukira ibiterwa bitandukanye turabye byaba ibirinda uruzuba cyangwa mu gihe hataboneka neza yuko izuba ryaka ari ryinshi cyangwa ibirinda imvura mu gihe bigaragara ko muri icyo kiringo haba hariko haragwa imvura nyinshi. Kandi kamo dutera abarimyi borozi nuko bo kwijukira cyane cyane kugwiza umwimbu w'umwavu uko umwavu w'ikirundi tubona ko naho nyina y'ikibazo navuga cyo kwitwarika kuko naho yatagize akigero kadasanzwe kugira ngo ishobore gufasha abarimyi ashobore kwironkera umwavu w'ikizungu ku giciro kitavuna. Ariko rero n'abo barimyi borozi nabo nyine bofasha kugira ngo nabo nyine izo za nyabareka bashobore kugwiza ari nyinshi kugira ngo tunaze nyine zishobora kunganira mu bijyanye no kuronka ibyo dushobora gufungura.
Urakoze cyane rwose mushinga nahe Clement Ndikumasabo turabashimiye cyane rwose mu kanya mwafashe kudusobanurira ibitari bike kubijanye n'uturima two mu gikoni. Ndashimiye cyane gose namwe mwese mwaduteza amatwi, mwe mwese mwahamagaye mubaza ibibazo n'ivyumviro mugaterera muri kino kiganiro cy'uno munsi. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka hano i Washington DC. Tubasavye kubandanya mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika site yacu ya internet niwe zitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu.com ku yandi makuru n'ibiganiro. Murakoze.